uwo muti mukuru wahimbajwe mu Burundi ku kivugo kigira giti dukomeze ibikogwa ku buryo umwe wese arimbura icyo yakoze. Ibirori vyabereye ku kibuga cy'umupira w'amaguru Gatwaro kiri mu gisagara cha Kayanza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yishikiye aho mu Kayanza ari kumwe n'umufasoni wiwe kugira yifatanye n'abarundi guhimbaza umunsi mukuru witabiriwe n'abagize inzego za leta zose. Abahoze barongoye Burundi Domitien Ndayizeye na Sylvestre Ntibantunganya ntibasigaye inyuma. Ni jambo yashikirije abitabiriye ibyo birori ku bwinshi President Ndayishimiye yabamenyesheje ko ubukene buri mu gihugu uva ku bunebwe no ku ndongozi zimwe zimwe zidakunda igihugu.
Nuko hakibonekeza ku ndongozi agatima ko udakunda igihugu n'abenegihugu, bikabonekera ku bunebwe gukoresha nabo ubutunzi bw'igihugu, kurya ibiturire, ikena ry'akarangamutima mu kazi ka leta, hamwe no udakurikiza intumbero y'igihugu mu byo ukora. Ibyo rero navyo bidusaba kwisubirako, hanyuma abadasha haguhinduka bafatirwe izindi ngingo zotuma baja ku kivi, kandi abo nabo bomenya ko ubu tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo amategeko agenga ibikorwa bya leta akurikizwe.
Ubwo bukene buvugwa mu gihugu cy'u Burundi, abakozi ba leta bamenyesha ko leta itabongeje agashahara bigoye kubutuza.
Umukozi wa leta nahembwa amafaranga kurira narenza nimba yananiranye ya iminsi itatu, nabanga ririmwo narasiyo ntirimwo. Umuntu ajya rimwe leta y'u Burundi irabe yongera umushahara abakozi.
Sinzi mba n'ubuzima bw'umukozi bwifashe nabi cyane, aragenda agakora bamuhemba amahera y'inshanikirize yamaye naza gukora mwarasiyo ntahandi anase yikora, kandi ugiye kwa bintu ku isoko birazimbye cyane. Ahubwo umukozi wo mpagaciro akwiye akamwongera udufaranga kugira ngo nawe niyagenda ku kazi akora neza, wazi ko nawe aza gusoma icyo asiga mu muryango.
N'uburongoye umugambwe Kodebu Kefanibizi nawe nyene asaba leta y'u Burundi kongera umushahara w'abakozi ku buryo bobasha gukora badakebaguzwa.
Nuko imishahara baronka ishobora kubafasha gufungura neza, kubaheza, kwambara neza, ushobora kwivuza, gusomesha abana, aho niho bashobora gukora neza bagaheza bakagwiza umwimbu. Imvugo zikunda gukoreshwa n'abategetsi bamwe bamwe bavuga yuko umushahara udashobora gutungisha umuntu, ariko uko bigenda kose iyo uri kwakoresha umukozi ukamutwara umwanya wiwe wose biraba ngombwa yuko agahembo umuhemba kamufasha kubaho neza.
Uwuserukira abakozi mu Burundi Celestin Nsavyimana yakengurukiye umukuru w'igihugu yaje kwifatanya n'abakozi mu gihimbaza uwo munsi mukuru wabagenewe. Yamumenyesheje ko mu ndongozi hakira abakoresha ka mwana wa mama bikica akazi, ariko ko n'imishahara y'abakozi itakijanye n'igihe. Nsavyimana ariko aravunira kagohe abakozi bica akazi nkana.
Twihweje inyifato y'abakozi bamwe bamwe dusanga hariho abahororokewe, ugasanga hariho abatonda batetse cyane bagasiba ku kazi, hakaba n'abandi bamara ku kazi umwanya rumera umara cyane naho baba bari ku kazi ukarondera icyo bariko barakora ukakibura. Hari n'abandi umengo bagiyeje kurwanya abakozi bene wabo. Mwomenya ko incungu zacu zagiye hamwe zigaharanira agateka k'abakozi gushika naho bahasiga ubuzima kuko batari bashyigikiye na gatoya inyifato mbi nk'izo duhejeje.
Perezida Ndayishimiye yamenyesheje abakozi n'abakoresha baraho mu Kayanza ko bokwihangira imirimo kuko ariho bazoheza bakidegemvya.
Icyo ndamenyesha ni uko umurundi wese yotegera ko ategerezwa kwikorera ibyiwe kugira agire umwidegemvyo mu butunzi bwiwe. Ubonye atamuhaye akazi nagerageze nawe nyene yihe icyo yashobora gukora kimuzanira umwimbu ashora, hanyuma akikenura. Nitwe badushaka gutera imbere, umwe wese yigira inama y'ingene yogira umwidegemvyo mu bijyanye n'ubutunzi bwiwe.
Celestin Nsavyimana akaba yasabye abakozi kuja mu masendika kugira bashobore guhanahana ivyumviro, bagwanye akarenganya aho bakorera, bagwize umwimbu bafatanye mu nda. Yabibukije ko na kare nyamigenda katarimira impeshi. Umunsi mukuru w'abakozi ufise inkomoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani mirongo umunani na gatandatu amashirahamwe y'abakozi yagira imyiyerekano asaba ko amasaha y'akazi yoba umunani. Iyo myiyerekano yahitanye abantu benshi bitavye Imana, ariko icyo baririra barakironka. Naho uwo munsi ukomoka muri Amerika, Abanyamerika bawihimbaza ku munsi wa mbere w'indwi ya mbere y'ukwezi kw'icyenda. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.